VOA. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Tuti bavandimwe mwiriwe neza ubu murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Muyumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigari mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Turazi ko hari abafite amashyirahamwe akomakomeye, turabatumye rero kugira ngo mubashikire mubabwire muti erega hari abahora bafasha igihugu cy'u Burundi uno munsi bagihaye umugongo, nimuhuze.
Uwo ni umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Pascal Nyabenda asaba abarongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi gufasha kubona abandi baterankunga. Hari mu muhango wo kwizihiza umunsi mukuru w'abayisilamu, umunsi w'igitambo, ni mu mwanya rero mu makuru arambuye avugwa ku Burundi. Umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Pascal Nyabenda yasabye abarongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi gufasha kubona abandi baterankunga bafasha igihugu muri iki gihe hari abagiteye umugongo kuva umwaka ushize. Pascal Nyabenda yabivugiye mu Gatumba muri komine Mutimbuzi ni mu ntara ya Bujumbura, ahabereye ibirori nyamukuru byo guhimbaza umunsi witiriwe intama ku rwego rw'igihugu. Ni nkuru mugezwaho na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza uri Bujumbura.
Turikwibagiro rikuru ry'igihugu riri muri zone ya Gihosha mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Umudandaza w'intama ari ka kari w'umutama w'umuyisilamu. Muri icyo kibanza benshi bakunze kwita ku macuniro, abayisilamu batari bake niho bari bakoraniye bahereje igisabisho cyo mu gitondo. Intama n'impene zaduze ibiciro nk'uko byemezwa mbere n'abazidandaza.
Bisanzwe iyi mpene irazimbye ku isoko ahantu nayiguze inoti y'ibihumbi 95, ariko ndayishikanye ngaha ku isoko nciye nsanga bashobora kunzimba baca bampa 85, ngaca mbona ko ibintu hagati mu gihugu by'ukuri bizimbye. Inye kugira ngo ndaye ko naronka na benefisi nayishakira nk'inoti y'ibihumbi 110 mu majambo make.
Intama ni nini nyakura ko ngaha wumvira isoko ningana yaranguwe 65, urumva turashobora kugira 75 amahera yinjira.
Abayisilamu bamwe bamwe nk'uwo mukenyezi babona ko ari ibisanzwe kw'ivyo bitungwa biduga ibiciro.
Ibi bihe byose murazi ko ibintu byose bisa n'ibyaduze, urumva tubifata nk'uko nyene, kuko si impene zonyene zo bazaduze, n'ibindi byose byaraduze, urumva twayifashe uko nyene nk'uko n'ibindi byaduze, urumva ubishoboye arabikora atabishoboye naho ntacyakirimo, sibo Barundi, urumva n'ibingorane ziri muri byose byo ngaha mu Burundi byarazimbye byose.
Naho ibiciro byaduze abantu ntibaretse kugura, n'abakora akazi ko kubaga baharonke yakoyoko. Jumaine Ndikumana batazira Kibaya ni umwe muri bo.
Uno munsi cyahindutse kubera uno munsi ni umunsi mukuru w'abayisilamu, ndonga amahera kusuma iyindi minsi kubera bariko barazana imbere kubagisha.
Mbere igisabisho ku rwego rw'igihugu cyakorewe muri zone Gatumba komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi. Leta yaserukiwe n'umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda yibukije ko hari ibihugu bigenzi by'u Burundi byabuteye umugongo kuva mu mwaka uheze. Yaboneyeho gusaba indongozi za Islamu gufasha kurondera ibindi bihugu byofata mu mugongo Burundi mu migambi y'iterambere.
Iyo abagize idini ya Islamu bashoboye kwegera ibihugu bimwe bimwe dusanzwe tuzi uko yifashe kandi igwiriyemo abayoboke b'idini ya Islam bagashobora kuza gufasha. Nk'uno munsi mwatubwiye yuko hariho abashyitsi baje bava muri Turki, baje bava muri Arabie Saoudite. Ibyo ni bihugu tuzi yuko mu bijyanye n'iterambere byifashe, harashobora rero kuba ugufashanya ugufashanya na cyane cyane mu mashira hamwe y'abene gihugu turazi neza ko hariho abari mu idini rya Islam mbere no kugitsi cyabo bafise uburyo hijya no hino ku isi turazi ko hari abafise amashira hamwe akoma komeye turabatumye rero kugira ngo mubashikire mubabwire muti erega hari habahora bafasha igihugu cy'u Burundi uno munsi bagihaye umugongo ni muhuze murabe ko namwe atatu mwogunganira mu Burundi
Sheikh Sadiki Kajandi na warongoye umuryango wa Islamu mu Burundi ahamagarira afite ibyo bapfa kwirinda inzira y'intambara.
Na kajyo keza nakamu duteye kuri bajya bose bafise ibibazo byabo ibi nabiriya bagerageze gutunganya ibibazo byabo mu kwicarana n'abandi mu kuganira n'abandi mu kugiranira ibiganiro n'abandi. Ingwano ntiyubatse, inzankano ntizubatse, icubatse ni kwicara hasa abantu bakaganira nk'uko ubwisilamu bubivuga.
Abayisilamu baganira ijwi rya Amerika nabo bifuriza igihugu impore.
Imana ifashe abadutu amadini muri leta bakuru tuvuge bibigihugu babicemo barabukuru abantu baboroherergwa mu bintu byose sitimene gusa n'ibindi byose turasaba ko Imana ibaje mbere kugira igihugu nyene kigira amahoro tugira umutekano kandi turizeye ko Imana izobikora izobakoreramo bazobikora
kubategetse ibihugu cya mbere ndabashakira amahoro icya kabiri ndabashakira bagira ubuzima bwiza icya gatatu ishaka yuko igihugu cyacu coronka amahoro kidegembya nk'ibindi bihugu tukamererwa neza Imana kagifasha kumera ko nacyo kirimo abantu bibuka Imana basenga Imana bazi Imana icyo imaze kuko byose twisunga Imana gusa
mu myaka iheze abasilamu bakeneye kuja mu rugendo rw'Irlandi Maka bahora barinda kwiheka ku bihugu bya Tanzania n'Uganda mu kurondera impapuro za murekarengane visa ubu leta yabaronkeje akaryo ko kuzironderera mu Burundi ifatikanije na Arabia Saudite umukuru w'umuryango w'abasilamu mu Burundi akaba yashimiye leta kuri iyo ntambwe nshasha Sheikh Sadiki Kajandi amenyesha ko abasilamu 350 aribo bagize amahirwe yo kuronka visa zo kujima ku mwaka Roger Urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Roger Urikaneza kuri iyi nkuru uwo munsi mukuru w'intama uyu munsi uhusanze abayisilamu basengera ku musigiti wo muri zone ya Gitaza muri nta ni mu ntara ya Rumonge bari mu kababaro abayisilamu bavuga ko umusigiti wabo utagira umwarimu uwo bita umushehe basaba kumuronswa kugira ngo kubera ko kutamugira bisubize inyuma ukwemera kwabo ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu Fidelite Ishatse
Uyu musimu twamusanze ku musigiti uri mu Gitaza nko kuri metero 20 rw'amasaha ca Bujumbura ukongera ukaba kuri metero birenga 50 uja kugwa mukuru w'intara ya Rumonge nkuko yemenyerewe ku bindi misigiti mu gihe cy'imisi mikuru cyo kibanza coco nticahurumbiwe abaje kuwasengera bari mparugwa
gaha mu Gitaza mu bisanzwe abisilamu baho ni bake ngira ngo ngaha aho bahari nk'abayisilamu bake kubera nta bayisilamu benshi ndabo nawo twoza gusenga umunsi w'Eid aha mu bamama ntihuzura cyangwa mu bapapa ntigera huzura bavyumvikane ko abayisilamu ari bake
kukaba nkako kugitegira cy'abayisilamu barenga 200 twabwiye ko wa muri komine ya Muhuta twabonye haje gusenga kuno munsi mukuru abari mu 50 ubuke bw'abantu ku musigiti kuri uyu munsi mukuru amakuru twakuye mu bayisilamu bo mu Gitaza avuga ko ariko vyama igituma idini ry'abayisilamu ridakomera abo twasanze ku musigiti wo mu Gitaza batubwiye yuko biva ko atamwigisha uyu musigiti ufise
ngaha nta mwari mudufise yigisha ivyerekeye idini nta shehe kanuna hari ngaha aha naho haza umwisilamu akavuga ati je nkeneye kwinjira idini n'ukunama n'ukunamuka kubera nta mwari mahari abigisha nuwo baza gusengesha ngaho menga vibujumbu
uwunda vwa msarutumo
igituma n'abayisilamu beshi tutagwira nico hanini buronka umwarimu yitanze ngino munsi yitanga ukwezi kumwe yaenda mezi yose na mwarimu turonka bikaca bituma tugira inguvu mwe ya gose nabundi kerekeye abayisilamu honga abayisilamu turiho kandi turi benshi ariko tubura umwarimu atuyobora nyabuna rokore n'abandi bose bafise inguvu mwe abigishe nibingana nuko oza inama inuka ucuta umaze gushika muhira ucuhurirana n'abandi bo ku ruhande bagenda mu yandi madini baragukwega
ingaruka mbi cyane zibonekera kuri bashasha mu idini uyu musore amaze ukwezi yinjira idini rya Isilamu abazwa nuko atavyinshi ramenya byerekeye idini
bidi ntavyo ndamenya mwarimu kanye karabananira ndasaba nige ku ruhani kuko ninzi idini ariko nta bintu byinshi nzi nshaka kumenya ibintu byinshi kugira menye ukuri aho guhagari
kiretse abashasha hari nabandi bayisilamu ku musigiti wo mu gitaza bavuga yuko no haizi gihe bari mu gitege ya isilamu hari imigugu imwe usanga bataramenya
zisaha harimo beshi bataza ati mbega umuntu afuye tumujyame kukuboko nyabake mbega umuntu afuye tumwoza gute mbega mu gihe mvuye mu ihari yanje y'ubugore noga gute mbega mu gusenga nsenga gute hariho beshi hano batabize
umwe mu bari mu barabaza kwitanga mukuza kwigisha rimwe rimwe kuri uwo musigiti wo mu gitaza nawe navuga yuko abayisilamu batera busema nawe nyaremeza yuko kuri uwo musigiti hakenewe umwarimu yamaho ariko avuga yuko agashara kiwe ariko kagora ntiranye bagira amawuridi
twebwe nibyo twifuza naho yoza uno munsi cyangwa hijya yejo twebwe ni sawa turifuza umuntu tugumana nga atwigisha mugabo turaraba uburyo bwo kumuhemba ntabwo dufise niyo mpamvu rebona nkaje mushobora kuva mu rutuma nkacanza nga mbaje nk'umunzira yo kwitanga kugira ngo abayisilamu ntibashobore gusabagira
umusigiti wo mu gitaza ntubuza abarimu gusa urabuze na vya vyuma bifite amajwi kure ibyo bita amaho parler mu rurimi rw'Igifaransa ibyo navyo nyene aho twabwiwe n'abayisilamu ngaho mu gitaza bituma abayisilamu badashobora baduka mu kuza gusenga kubera ko batumva guhamagarwa muri zone gitaza komine Mutina Harumonge Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
urakoze Fidelite Ishatse kuri inkuru ababyeyi bo mu ntara ya Kirundo ntibatinyuka kuganiriza abana babo ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere no kwirinda icyorezo cya sida bivugwa na Madame Agnes Ntawumpagaze umufasha bikorwa mu kigo cyitiriwe amahoro cyo mu Kirundo abivuga ashingiye ku biganiro icyo kigo cyateguriye urwaruka ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ababyeyi bo basaba icyo kigo kubaha ubumenyi bwo kubafasha gutunganya ibiganiro nk'ibyo mu miryango inkuru mugezweho na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
inyota yo kumenya ibijyanye n'ubuzima bw'irondoka iracyari nyinshi mu bana bageze mu bigero Agnes Ntawumpagaze numufasha bikorwa mu kigo cyitiriwe amahoro cyo mu Kirundo avuga ko iminsi bamaranye no guharuka mu buruhuko baganira ibyo kwirinda umugera wa sida no gukoresha imvugo itababaza vyaberetse ko abavyeyi atacyo bafasha ahanini ugwaruka mu kubaganirira ubuzima bwirondoka rijaye n'amagara meza
dusanga abana no kuri bari bakeneye umuntu baganira niho rero izo nyigisho no kuri zarabafashije cyane bavuze ati abubwe ibi bintu birakamaho bame babigira misi yose turonke nawo aho tuvugira ingene twabibonye twasanze atari kirenga ibintu byerekeye irondoka rijanye n'amagara meza navyo bubaho kwa kuganira n'abana babo abavyeyi ntibugurukira abana babo ngo babibaganirize babona ko ari ikintu batokubaho kwa kubwira umwana
abana ubwabo bavuga ko ibiganiro nk'ivyo atavyo bigera baronka ku bavyeyi babo ubwo gwaruka ruvuga ko bike yabazi ku buzima bw'irondoka babikura mu vyo biga ku ishure
hari nk'abana batavugana n'abavyeyi muhira dufate nk'umukobwa nk'umuhungu akamuhenda akamubwira ibitari byo kandi nawe akaca agasanga nyene yaguye mu bintu atari yiteze kuko atakuganira ariko aha barabitwigishije kandi twarashimye twaranongurireho n'akaryo nyene ko kubabaza n'ibibazo twumva nyene ko dufise
ababyeyi ni ukuvuga ibi byose nta kimwe bababwira muhire
oya hari benshi batabivuga kuko bibatera amasoni
aya ntaje twigira tuganira nabo ahubwo twose aba centre amahoro yuko yogwizira izinyigisho ko ziradufasha gose ibyo dushobora kumenya na gace kamwe tuba twize mu byo kwishure n'udushe duto duto tuba twize kwishure natwe ngiye tuba duhagije
abavyeyi nabo bavuga ko umuco bakuriyemo w'ikirundi ukibagora guca ngo bugurukire abana mu biyago mwene ivyo vyemezwa n'abavyeyi baciye ku ntebe y'ishure vyitwa ko hari ico basumije abandi mu kuganiriza abo bibarutse mu miryango
cyangwa twazakiri neza cyane twasanze zikingira abana bacu kugwa mu buhumbu kuko kazuza kabika abana bacu birakomeye ko abavyeyi hari ikintu kinini kibuze kubera imico n'akaranga igihugu cy'u Burundi nitwemerera gose ko twisanzura ngo tuvuge ibintu bijyanye n'ibimba byirondoka
oya nka na rimwe twigera tubivuga ahubwo tubigira ikinyegezwa cyorondoka bijyanye n'amagara meza tuke twumvumenga ntitwabivuga turi kumwe n'abana batonye twabivuga turi kumwe n'abo tungana
abo bavyeyi basaba ikigo cyitiriwe amahoro cyo mu Kirundo kubigisha n'ubuhinga bokoresha mu kuganiriza abana babo ibijanye n'ubuzima bwirondoka.
Twosaba yuko natwe boza baraduhamagara kugira ngo abana ntibadutinye natwe ntitubatinye kutubivugire hamwe. Turasaba ko twigisha tukabiganira n'abana natwe tukamenya ubwo buhinga bakoresha.
Tureka kuyabwira ariko abana bo barabyirondere bakabikora. Mwumva rero ko twatuma tuyabwira imbere y'igihe bakamenya ikintu kiba kizobahambisha ricyo. Mwumva rero ko abavyeyi nk'ikintu cyo bagikeneye cyane je mbona nuko natwe tugirisha amahugurwa bakatugirisha amanama nkaya tukamenyera kubivuga ko kubivuga siko kubikora.
Abana nabo nyene nuko babona ko abavyeyi babo bakeneye kwigishwa uko boganiriza abana babo ibijanye n'ubuzima bwirondoka rijanye n'amagara meza. Inyigisho nk'izo nta nkeka zirafasha mu kugabanura inda zitwagwa zitifujwe n'abigeme baba bari mu mashure bagava bayata. Gaspar na yabagabo ajejwe ikarata y'inyubako y'amashure mu buyobozi bw'indero bwa komine ya Kirundo.
Turabona yuko kina kiko santara mahoro cyafashije cyane na cyane cyane mu gihe dusanzwe tuzi ko abana na cyane cyane bari ko baragira mu bigero badakunda kuganira n'abavyeyi babo cyangwa ugasanga kesha abavyeyi babo ntibabaganiriza ibijanye n'ingene bo kwikingira umugera wa sida. Bo ingaruka mbi nkuko byamavyibonekeje mu ma statistique tugira mu indeseye akenshi murazi ko hari abana usanga batwaye inda zindaro batifuje bigatuma baheba amashure mu gihe tuzi ko bashaka no kuhandura ikinzaraho nyanganda sida gaca usanga umwana nteka aratera imbere mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose na kazoza. Inyigisho zogwizwa kiko centre amahoro kikagwiza inyigisho tubona ko byofasha abana.
Ikigo citirwa amahoro co mu Kirundo catunganije ivyo biganiro ku bana bashika amajana 3 bafise imyaka iri hagati ya 14 na 18 caratekereye ibikoresho vy'ishure. Abana berekanye ko basumvye abandi umumenyi mu kwishura utubazo tujaye n'ivyo baganiriye mu Kirundo. Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Tuti twatangiranye ibiganiro bya radio yanyu radio y'ijwi rya Amerika birakomeje. Urwaruka rufite uruhare runini mu iterambere ry'igihugu. Muri iki gihe abarundi bitegura ikindi kiciro cy'ibiganiro, urwaruka rufite ibyifuzo rusanga byashyirwa imbere kuri gahunda kugira ngo Burundi buzabashe kubona amahoro arambye, demokarasi y'imakare, uburenganzira bw'ikiremwa muntu bwubahirizwe kandi igihugu gitere imbere. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yatumiye urwaruka Lionel Ndayizeye wo muri kaminuza Lumiere na Hermes Dushimirimana wo muri kaminuza yitiriwe Martin Luther King baratubwira ibyo bumva byashyirwa imbere. Turabanza twumve Lionel.
Ego murakoze cyane kumpa kano kajyo nk'umukijya nk'umujene. Murakoze cyane no kuri ndabona umengo mwaratwimvire ko nka Radio d'Amérique. Nukuri icyo nibaza gikwebwe ego mu Burundi hari ibibazo mu kwibibazo bari mu Burundi bitari ibibazo je mbona kuri twebwe twavye abategetsi b'Abarundi tubona dufise bacyubwenge bize bigare ibibazo aho bigeze bari ku bari bifise gushika aho bishitse uno munsi cyari ibibazo byo kugira bavugane hagati yabo mu Burundi n'ukuri mbere twebwe nk'abantu bo bayikijya kubona byararenze imbibe bikazinda bishika aho uno munsi bigeze n'ibintu bidutera isoni n'ibintu bitubabaza. Turabona rero yuko by'ukuri si barafashe iyo ntumbero yo gufata umurongo wo kujya mu biganiro boraba by'ukuri ineza y'igihugu umwe wese atarabye ineza y'ivyiwe novuga akaraba ineza y'igihugu y'Abarundi aho bageze kuko si heza cyane uko nabivuga.
Lionel muri ko muvuga ko abanyapolitike baravye inyungu zabo bataravye ineza y'abanyagihugu gushiko
na cyane cyane abanyepolitike benshi twebwe ngaha dufise mu Burundi turabona ni bamwe cigwa hariho icyo bono vuga hariho umupolitisien n'umu homme politique. Turabona twebwe ngaha mu Burundi wacu dufise icyo no bita abapolitisien n'umuntu akina politique kugira aviza intumbero ziwe personnellement n'umuryango wiwe mepa intumbero z'igihugu kuko ibintu bakora uno munsi tuko turabona bakora hari gihe baje ku maradio bakavuga ukibaza umengo ntitubumva mugo ibintu bavuga ibyo bakora turabona yuko ari intumbero ziwabonye kuko
hakarero rwabye gahitse ngahi wacu mu Burundi turabye ibintu byatangwa kuva mu kwa kane ugerageje ukaraba ukungene abantu bagiye mu barabara hamwe ukabona abo bantu warungitse mu barabara ukabona bariko barapfa mugabo ntusuye kujya kandi uvuga ati ndabona ko ndiko ndagira parte nini ya cyane ati nimuveyo kugira dushobe gukira iyindi no vuga iyindi je undi no vuga iyindi plan B ndabona yuko ari inyungu z'iwabo honyine kuko ari ibintu bizagutahurika uko wabivuga kose
none Lionel muri iki gihe barundi bashaka gusubira mu mishikirano nkuko byatangajwe ikintu mwebwe mubona cyo shigwa ku rutonde rwa mbere niki
ikintu shigwa ku rutonde rwa mbere nkuko benshi babisabye nkuko benshi babivuze cyikwebwe uko tubibona nkuko ndabibona ikintu cyabere na mbere nkugira haze ituze mu gihugu iyo tuze nayo no vuga ko ari ku mpande zibiri nihagire ibintu byo kudadaho kumengo hariho umuntu umwe yarazwe muri ibi ukamengo hari umuntu yarungitswe nk'akarore tubwe nk'aha muri politiki ya mu Burundi wacu hari abantu bigira nko kumengo barungitswe n'abanyagihugu abanyagihugu dufise plus de 9 million y'igihugu murabye muri politiki nabo bari muri politiki wakoragwa na kumpande tubwe nk'umwe opposition n'abantu bashika kuri batanu urabye abantu mutumira ngo ku radio urabye abantu aho kuravuga ati iyo ntware ntuyemeye n'abantu batanu urabye muri leta naho nyene abantu baguma bavuga ati bimeze kunuko nuko n'abantu batanu ushaka kumbwira yuko rero abantu 10 ku miliyoni 9 abo bantu 10 nta muntu n'umwe uvuga ati nakaroroje uvuga ati n'umunye politiki wahe yantumye kugira agende eka cyane ngira umuntu kumutuma nje mu matora abo matora avuga ati mugabe ibyo tuba nubwo tugira tujye mu matora tukabavugira bakavuga ati tugiye bake kutuvugira hari gihe bakora ibiri contre y'ibyo tuba twebwe twabatumye jewe icyo mbona rero urabona yuko umunsi umunyagihugu niwe rekafite ikibazo umunyagihugu n'ukuri urabye no munsi ibintu ntibimeze neza cyane tubwe nk'aba jeune nka tubwe aba étudiant tuko turashobora kuba turabye ibintu contemplativement tukabirabira tukaglobaliza tukaraba ibintu ibintu ntibimeze neza cyane kuburyo aho umuntu yifuza no kuronka amafaranga 300 yo gufata bisi rero ikintu cyane no kuri nyamukuru nibarabe ntibafate umwe ngo dadaze undi dadaze kuko ibi bintu byose turi ngo tuko turabibye bakoragira ngaha nibihera hari abatwaye mu 72 uno munsi batakiri basi eske bari hehe igihe ibintu bakurategura ku gihugu ku buryo aha mu Burundi ntisukuba nsama monima yandadaye na gwagasore hari aba igihe ko nicabuze ngo na monima abiri ategezwa kubaho abandi abategeze nibaje ngaho bakure ibyiza bakure ibintu dushobora kubaka na monima menshi mbere mu ntara batwiyakoziki n'uyakoziki ibintu n'ukuri natwe dushobora ko kwapresia ama monima abiri cyo mu gihugu Burundi ategezwa kuba hari kandi nta muntu n'umwe yahamagariwe wo kuvuga ati kenyira nkuri ibintu by'iwanje njenge nyene niba kwenda ducwangu kubaka ama monima yabo vuga ati ibintu byo kuri iki c'est pas nature ndadaye na kwaza sore wa independence no democracy no hari ibindi bikorwa byiza bateza gukora gukora cyo kintu cyo kugwana nk'uko ibintu bakoragira tubana ku mengo n'ibintu vrema hadi hakaro bitabereye niyo tuba kuri ibintu bibereye bitabye babireke
ibintu bibereye n'ibintu bikwiye gushirwa imbere reka icyo kibazo tikibaze na RMS dushime imana yiga muri Université Martin Luther King mu Burundi RMS mu gihe ivyo bigano vyasubira gutangura turizeye nko mu misi iri imbere ikintu mbona abanyapolitike boshira imbere nike
ego ntanguye kubashimira bwa mbere kubona mwashoboye kutwimvira ko tweze nk'ugwaruka nkaduha ijambo no munsi ikintu cya mbere nosaba nimba ibiganiro byimirije gusubira gutangura ni uko abanyapolitike bacu bogerageze bagashira imbere neza y'igihugu kuko urazi uno munsi nk'uko Lionel yabivuze ingorane ziri mu Burundi ingorane nini cyane gose yuko joba mananiza umwaka ugahera ameza kajako atakintu na kimwe kirakogwa ni ukuvuga yuko abanyepolitike bacu dufise umwe wese agombe inyungu ziwe nk'uko imengo hamwe atarose izo nyungu ziwe ntagishoboka mu iki gihugu twe turasaba bashiri neza y'igihugu imbere kuko urabye nko kuva mu 1935 twe ntiturabakera cyane ariko abantu bose babaye imbere batubwira ati kuva mu 1935 ati Burundi ntiburigera bumara imyaka 15 bubayeho mu mahoro ni iki gihe cy'intwaro twariko abarundi bavuga yuko babayeho imyaka myinshi bari mu mahoro uhereye ngaho mu 1935 icyo dusaba twebwe ni uko bagiye mu biganiro boshiri neza y'igihugu imbere kugira dushobore gutera imbere no munsi munyagihugu w'umurundi niwe ariko arabona ingorane zose ibintu byose bibi byashitse kubera ko ibi bintu turimwo umunyagihugu ni wamerewe nabi ni wadafise angreshi mike ayironka imugoye amahera ntakiboneka
no munsi igihugu n'ikiriko kiratera imbere bivuye ku kibibe gutumbikana nibashire umwumvikana imbere hama bareke inyungu zabo kuko bakwiye kumenya neza yuko nyimba twinga ha ku isi no munsi si ku isi bitegerezwa guhereza ku isi haravaho ba abantu barahaba bagasungira bakaguma bavuga ati ni nyakwigendera nyaka naka naka takiyati no munsi turibuka inshungu yo kwikukira rudozuho rwa gasore tukibuka inshungu ya demokarasi ndadaye merikiyo kubera iki abandi nabo baba badutwara uno munsi b'abanyepolitiki atoshaka gukora ibyiza kugira ngo nawe cyo bazovuga ati naka yakoze naka yakoze
tubibutse inshuti mwese komunika mu rabandanya kumviriza radio hejwe ya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'umuntu wanyu wi radio ijwi rya Amerika haragakiza muri we neza
muri neza
muri we neza murafite ikibazo murafite icyumviro
ego sikibaza ahubwo sikicyumviro nagomba gushikiriza kuri uyu ahekeje kuvuga bwa nyuma
yego
nyukuri nuko ahekeje kuvuga ikibazo kiraba Burundi ahanini imbere naryo bugwaruka kirana turaba kuko iyo habaye ibintu byononekara ino nari ni twebwe abakiri bato dukunda kuhasinzikarira tukabura akazi tukagira ubushomeri n'ibindi ku bw'iyo mvo rero abanyapolitike uko rigenda kose bari bakwiye kumvikana nk'uko abanyagihugu batoro bato rimwe na rimwe usanga hari ibintu badahurizako yaba nk'igitungwa cyangwa ikindi kintu baba badahurizako bakariyaga bakaritosekanya ridahera bikagira uruhande rumwe na rumwe bigendako urade nk'iki kibazo cyerekeye manda cyangwa n'ibindi byateye imvururu mu Burundi bimaze iminsi myinshi yavyo rero abantu barashinga nayo mu Burundi bigira fise amashuri menshi kubona ikibazo nk'icyo cyababereye ingora abahishi abanyagihugu bato bato duca tukinda twimbira ati none n'abana bacu kubarindika mu mashuri hoho imaze iki narirya abahambaye nide za doktora n'izindi zihambaye ikibazo kiraho bakagitoreye inyishu twumva aba bandi bana bacu tumwe turandika ku mashuri nibyo reza bikabamarira iki murakoze
murakoze hagakiza reka duhe n'ijambo Ernest Ernest miriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo cy'umviro
ngewe cyo ndashaka kuvuga ndi hano Uganda muri Kampala
yego
ngewe cyo ndashaka kuvuga nibicare hamwe baganire ndavuga kuri abadepite n'abantu bavugira abaturage bamanuke bajye mu baturage begera abaturage bumve ibyumviro by'amahoro ukuntu baganira uko amahoro yagaruka mu gihugu cy'u Burundi ongera nkagaruka ku kintu cyo kumva abarwanya ubutegetsi nabo nibabegere bicare hamwe batangire ubumwe bw'abenegihugu
murakoze Ernest reka duhe ijambo Lionel Ndayizeye agira icyo avuze kuri ibyo byumviro bishikirijwe haragakiza akaba yavuze ko abanyapolitiki bakwiye kuyaga ku bibazo byose babona ko buba bafise akavuga ko takamaro kaboneka mu gihe abanyapolitiki bazo bwenge badashoboye gutora ikibazo n'ikibazo cabateranije camanda hanyuma Ernest nawe akaba yashikirije ikintu gikomeye cyane rwose avuga ko abanyapolitiki bakwiye kugendera abanyagihugu mbega barumviriza abanyagihugu abanyapolitiki duga ku ijambo kuri ibyo bibazo bibiri
ego jewe ndashimye abo banyagihugu abo bagenzi baje guterera icyumviro n'ibyumviro byiza cyane n'uvyo kuri urabona yuko nta muntu n'umwe yovuga ati ibimeze kuko nuko mugabo gico no bivuga ko novuga yuko abanyepolitike ntabwo bazikiba ibibazo by'abanyagihugu ukuri bigana ububeshi rero ya ntabwo bazibaza by'umunyagihugu ibibazo umunyagihugu no munsi arimo ntabyo bazi ntakarorero uno munsi umunyagihugu wunga mu Burundi afite ibibazo by'inzara afite ibibazo by'ubukene mugabo yaba abanyagihugu yabanye politike bari bazi ingorane abanyagihugu bafise nagenda kugira yuko yaba ku ruhando ruca nk'eruriya kuvuga ati nukuri babantu baduha amajwi canke ati nukuri babanyagihugu twibaza yuko ejo bazoduha amajwi bariko barapfa barakenye reka tururashuka kugira dushobe gutora inyishu z'ibibazo hata no mu rugo umaze kubona umuntu w'umugabo n'umugore bashwanye umugabo hajya baca umugani mu Kirundi ngo inzoka mbisi imiri yumye urabona yuko ngaha mu Burundi uno nta nzoka mbisi ihari bose zirumye bose n'abantu ubona yuko umwe akeneye kwerekana ingufu ziwe undi agakenera kwerekana ingufu ziwe mbere hariho nk'uko tubibona hariho n'uvu
bitume ndabitahasi bishake bisanzara uwo muntu rero avuga ati nshake ndabimene hasi bishake bisanzara urabona yuko ataki na kimwe akunda igihugu cy'u Burundi n'abarundi barimo bobo bafata amafamilie y'iwabo bakavugira hariya cyangwa bari ngaha bari protege raba bari ko bararengana bafite security ikwiye mugo wa munyagihugu uno munsi ari ngaha ari hariya mu rutoki yabuze n'umunyu yabuze n'amafaranga bisuhuma batse bo bakora kubwira yuko duteza kubaho muzubaho umwe nande kandi abanyagihugu hari abakora mirwa nabi bagohowe umunyagihugu ibaze umunyagihugu wa muntu yiyumvira gufata bwa butegetsi wa muntu yiyumvira ati nzogenda eskazuza gutwara abande ari hari yahanze ariko aravuga ngo mu Burundi ibintu biracika mu Burundi reka zibiri mfashanye.
Turabashimiye rero urwo rwaruka rwa tugezagaho ibitekerezo byarwo kuri mikoro ya Frederic Nkundikije. Nshuti twari kumwe hano ibiganiro byo kuri isaha bihumurije. Tubashimiye mwese kudutega amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari Bill Barber afatanije na Fatuma Karara Arimasi kuri mikoro ni Eugenia Mukankusi. Mugire ibihe byiza mwumva radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.